iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Kaze rero mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi aho tugiye kuganira ku birori iminsi mikuru amashyirahamwe arenga atanu y'Abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguriye gukora mu guhuza Abarundi baba muri Amerika ikiringo cy'iminsi itatu muri Leta ya Kentucky, Louisville, Kentucky. Ayo mashyirahamwe rero yiteguriye guhuza Abarundi kugira ngo afashe Abarundi baba mu mahanga kugerageza kubandanya bibuka no gukunda igihugu cyabo. Turi kumwe hano muri studio i Washington DC n'umwe mu bayobozi b'ayo mashyirahamwe, ubundi turi kumwe ku murongo wa telefone. Turaza kubaha umwanya namwe mushikiriza ibibazo n'ivyumviro. Tubibutse ya nimero mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro ni 1-202-441-931. Ya nimero ndayisubiramwo ni 1-202-441-931. Kaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mungisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tuvuye muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twayobye mu kanya, ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva iminsi yose i Rwanda n'i Burundi saa kumi gushika saa kumi n'imwe. Amashyirahamwe arenga atanu y'Abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguriye guhuza Abarundi baba muri iki gihugu ikiringo cy'iminsi itatu mu kwezi kuza. Muri iyo minsi itatu iyo kuva ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu gushika ku itariki imwe z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka, Abarundi bazokoranira muri Leta ya Kentucky iri hagati mu gihugu. Ayo mashyirahamwe agizwe n'iyitwa Reunion 257, Baho Tuvugane n'izindi, yatunganije ibikorwa bijanye n'inyigisho zo gukangurira murantunga zo gukangurira Abarundi bari muri Amerika n'ahandi mu mahanga cyane cyane gwaruka kugira ngo baje hamwe bamenye igihugu cyabibarutse bijanye naco gukunda ico gihugu n'uburyo bakwiye kwiyungunganya kugira biteze imbere bongere bateze imbere ico gihugu. Muri iminsi itatu Abarundi bazoba bari mu gisagara cha Louisville muri Kentucky hateguwe iminsi mikuru yo kwinezereza aho abaririmbyi n'abacuraranzi b'Abarundi bazoba bitavye ubwo butumire. Hazoba n'ibihe byo gusangira imfungurwa zitandukanye zibibutsa igihugu cy'u Burundi. Rero mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye babiri mu bayobozi b'ayo mashyirahamwe yateguye iryo huriro rihambaye kuri diaspora y'Abarundi baba muri Amerika. Kaze mwese rero mushikiriza ibibazo n'ivyumviro muri studio hano i Washington DC. Turi kumwe n'umwe muri bo, turi kumwe na Irankunda Dieudonné nicegera cishira hamwe Tuvugane, ishyirahamwe ryatangujwe n'ugwaruka rw'Abarundi baba muri Louisville, Kentucky. Benshi harimwo abatimbo n'abavyinyi b'indirimbo z'ikirundi ni mu ntumbero yo gufatana mu mugongo mu bikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere Burundi. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Ndayiragije Samuel, ni umukuru w'ishyirahamwe Baho rihurikiyemo Abarundi baba muri Leta ya Arizona aho ni mu burengero bwa Amerika. Nawe nyine turi kumwe ku murongo wa telefone bashobora kutwiganira ku bijanye n'iryo huriro rihambaye hano muri Amerika mu kwezi kuza. twakira abatumire bacu Dieudonné ndaguhaye ikaze hano muri studio i Washington DC studio y'ijwi rya Amerika.
Urakoze Ariane.
Nawe Samuel ndize ko utwumva neza ku murongo wa telefone uraho neza aho muri Arizona.
Ego muri Arizona turakomeye.
Ego. Urakoze cyane kwitaba ubutumire bwa kino kiganiro hiyo muri Arizona ni kare cyane mu gitondo cha kare cyane ni saa moya yo mu gitondo hano i Washington ni saa 4 urumva wewe burakeye.
Ego gatumanze kandi mwakoze kudutumira.
Ego. Duhere uwo turi kumwe hano muri studio Dieudonné ukuntu muri kumuratunganya ibi bikogwa ishirahamwe ryanyu turumva ko rigizwa hanini n'ugwaruka rw'abarundi bari hano muri Amerika bari mu ntara ya Kentucky icyumviro cyo guhuza abarundi cavuye hehe byagenze gute kugira ngo mwiyumvire ibi biro ribihambaye mumaze kugira inshuro zitatu ko ndabyumva
ya ku ruhande rw'ugwaruka nuko twabonye uburyo bwo kwibuka imuhira no kwibuka intuzeye ururimi rwacu n'imico yacu nuko twese twashobora guhura tugahimbaza umunsi mukuru w'igihugu cyacu
wo
kwikukira kandi tukongera tukibuca twibuca n'intuze n'imigenzo yacu kuva ku ngoma imvino z'ikirundi reka n'ibindi
mwantunga no kuvuga ko cyane cyane abagiye hamwe ayo mashiramu yagi hamwe agizwa hanini menshi muri yagizwa hanini na mashiramu y'ugwaruka canke aravanze
nka tuvugane na Reunion 257 azigizwe n'ugwaruka gukuriye cyane 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 nga muri diaspora kandi nigituma twadukeneye kugira duhure hamwe nuko benshi babonye abarundi bari mu America ntituronka kanye kugwiza tujye hamwe kiretse ugiye kunuzeye kuma wedding
kuma kubukwe
kubukwe nibindi ariko nk'umunsi wo kwikura ku Burundi kuratwibuca byinshi history y'u Burundi kandi kugira ubone ugwaruka rukora tamba abatimbo tukavyina nkagiye bo ndumutimbo ni nk'ikintu maze gukora kuva dushika mu mademe wit mu America
muri 2008
8 ya nico
ano waje uva he ntaguciriyemo wewe waje uva he
yagiye mva muri Tanzania mu nkambi ya Mutabira niyo twabaye na familia yanje dushikira muri Louisville Kentucky ariho nakuriye icyamfashije cyane cyane kugira mbandanye ndibuka ururimi rw'ikirundi n'imigenzo yacu nuko kugira nuko mfata ninyota kugena mu Burundi yari izo ngoma n'imisi mikuru y'abarundi twagira hajya nyene mu gisagara kiwacu
cha Kentucky cha Louisville
ya cha Louisville
birumvikana cyane ko mugira inyota mumaze gushika muri Amerika nanje ndamazeho imyaka 22 urakumbura igihugu cyane urumva mwaciye mugerageza kugira ngo bibafashe kwibuka Burundi kwibuka imice y'ikirundi kwibutsanya kumbure ico mwasize inyuma nuko cifashe muri iki gihe murakurikira ibiriko bigenda biba mu gihugu cy'u Burundi. Samuel namwe tugiye ku murongo wa telefone murayoboye ishira hamwe baho abarundi baba mu burengero bwa Amerika byifashe gute abarundi baba hano aho hiyo muri Arizona mubayeho mute ubuzima bwifashe gute
muri sanze ubuzima nibigeze cyane ni mvuga yuko twaje tugereranije kumbure uko benshi bashitse ngaha bifashe no mukivuga yuko ubuzima ni sawa ariko ibibazo ntibibura na cyane cyane ibibazo by'umubano indero n'amashuri n'ubuzima no kuvuga ubukene tuvuze ubukene hari abacavaga yuko kumbure ngira ngo ubukene buba ku muntu ariko twese abantu baba bafite ibibazo nk'ibyo aho usanga ku by'ukuri hari ibintu bitagenda neza ariko muri rusange turashima kuko igihambaye ni uko ibibazo byose dufite twicarana nk'abarundi tukabitorera byinshi nicyo gituma n'aya mashyirahamwe twayasinze kugira ngo ibibazo nyamukuru tubikemure kugira ngo kandi tubandanye dukundisha urwaruka ukunda igihugu cy'Afurika.
None ko muri hiyo muri Arizona ni kure cyane ni nk'amasaha nk'atanu kugira ngo mushike muri Kentucky Louisville aho ibirori biteguwe kuzoba mu kwezi kuza bizokorohera abarundi murabona ariko baravyitabira yuko bazovyitabira ibyo birori muteguye muri ntara ya Kentucky
birashoboka cyane cyo nokubwira gusa nuko igihambaye no kumenya icyo umuntu aba ari karakora n'akamaro kacu ahantu babwira yuko kuva mu mwaka wa 2016 Reunion na Nishamwe Ubaho ibyo birori tuzogira muri Kentucky byabere ngaha muri Arizona nyine nabo barafashe amateke y'indege baranze mu mwaka wa 2017 twari muri Texas twarafashe amateke y'indege amashyirahamwe yose n'abavuye muri Canada baraza ubu rero kuvuga yuko tuzogenda muri Kentucky ahubwo nibaza ko tuzoronka abantu benshi cyane kurusha uko twaratoronka kubera ko Kentucky novuga ko ari nka centre biteye ni hagati novuga mu gihugu ahantu hahuza abantu hegereye abantu benshi bashobora gushika byoroshye rero ndizige yuko amashyirahamwe cyangwa abandi barundi batashoboye kwitaba ibyo biro bimaze imyaka ingahe bitanguye ko tuzaba turi kumwe nabo muri Kentucky rero abantu muri ville Kentucky bumve yuko bitegurire kwakira abantu benshi ntibitegure abantu bake cyane nibaza yuko ubu rubanza rwo kwitabwa n'abantu benshi cyane nko muri Arizona ndibaza yuko abatari bake tuba turi hatwari
ni byiza cyane none ayandi mashyirahamwe yagiye hamwe kugira ngo mutegure iki gikorwa n'ayahe ayo mashyirahamwe akora iki
ego no kuvuga amashyirahamwe muri rusange dufise turiko turategura na bino birori n'amashyirahamwe ashika kuri atandatu harimo ishyirahamwe ita BDI ni Burundi Development Initiative hakaba n'ishyirahamwe Ubaho bisigura United Burundi and Refugee Association of Houston yo muri Texas hakaba na Ubaho Burundi and American Heritage Organization benshi bahora bazi ko ari Burundi Arizona ariko bakaba bari kuzihindura izina akaba ari Burundi and American hariho rero ishyirahamwe Reunion neza uvuga ko rizwi bwa mbere gutegura bino birori hanyuma tukaba dufise na navuze Reunion 257 bambare ntazavuga ngo ndavuze nabi ni Reunion 257 hama tukaba dufise tuvugane naryo n'iryo muri Kentucky aho nyine muri Israel nibaza yuko bariko barakora ibi bikore kugira ngo ibiro bizagende neza tukaba dufise kandi na radio Indundi yamifasha cyane muri diaspora burundese no kuvuga mu barundi bari hanze ni radio ifasha cyane kumenya amakuru yabo n'ibintu bakora kandi gaterera aha rero mu kibuga ariko mu mwaka uheze yarafashije kugira ngo amahiganwa agiye araba agende neza n'ubu rero Indundi muri programa bafashwe na Reunion hariho iprogramu nyinshi z'umupira n'ibindi ngira ngo tutaza kubigaruka ko zizoba zihari Indundi rero nayo iri mu bintu muri abo bantu tuba turiko turakorana hariho n'abandi nandi mashyirahamwe rero yifuza gufatanya natwe ariko babimenye ubwa nyuma ariko bo bazoba bahari ko mburengira ngo uwo musibiro niho tutosha tumenya n'andi mashyirahamwe
ni byiza cyane nk'uko ubivuze amashyirahamwe ni menshi cyane yagiye hamwe hano muri Amerika harimo ni ya Diodone irakoze yatuvugane turi kumwe hano muri studio n'amashyirahamwe ashika kuri indwi yarenga nk'uko ubivuze hariyo n'ayandi azobandanya yiyongera ko ivyo byo babisigura yuko hariho ubumwe hagati y'abarundi bo muri Amerika ko kumbure amashyirahamwe nk'indwi cyangwa umunani aba imwe imwe muri zo arimo abatari bake kuri mwebwe bisigura iki kubona mwarashoboye guhuza ayo mashyirahamwe yose
Kirushambere noshimira Reunion 257 kuba yaradufashije kugira ngo dushobore kugahura dushyira round table discussion igihe tuza turavugana ibibazo bihanze abantu niho kumbure tuza turonka n'andi mashyirahamwe atahura ibyo turiko turakora ndizigiye neza yuko nitwashika muri Kentucky ko tuturonka n'andi mashyirahamwe ashika kuri atandatu cyangwa indwi yinjira ikintu babwira nk'uko amashyirahamwe yose y'abarundi washaka nka yose y'abarundi akorera muri Leta Zunze Amerika barazi ibyo dukora kandi twaravuganye n'abarongozi babyo bamwe muri bo ariko usanga benshi kugira babitahure sikirenga ubu rero uvuga yuko aba turiko turakorana nabo twumva ibintu kumwe kumva ko bikwiye ko abarundi tube ikintu kimwe tugakora gusenyera ku mugozi umwe rero n'abandi batarabyumva murazi hariho abumva ibintu bukebuke bazovyumva bukebuke dutinde dukora ikintu gikomeye no kuvuga ubu rero aya mashyirahamwe twavuze ngaha agira icyo bita USA Burundian Diaspora Network no kuvuga rero tugomba yuko aba yandi mashyirahamwe abyumva bumva ko bikenewe bazoheza kumbure baze dukorane ariko ize twarabikize kugira ngo kora ko diaspora yo muri Amerika twokora ikintu gikomeye cyane niyo ntumbero yindi
gusenyera ku mugozi umwe nk'uko bivuze Diodone turi kumwe na muri studio wewe anaba no muri Kentucky Diego ukuntu muri komera bitegura wewe uri hariya mu gisagara cha Louisville vyifashe gute aho bazo muzokwakirira abantu harateguwe hari nzitizi mwa muri komera hura nazo muri iki gihe mutegura ibi birori
ya nk'uko ashira hamwe yacirongowe n'aba n'abanyeshuri benshi kenshi benshi tuba ku mashuri so muri aka kanya kuburuhuko nuko twashoboye gusubira muhira ariko turiruka turondere ibibanza n'uburyo kuko ibibanza byose byararonse twarabironse muri aka kanya so turiteguye kwakira abantu bose
ubogira ko utubwira bimwe mu byo muteguye yo misi 3 nko ku munsi wa gatanu tariki 29 muzo kwakira abantu gute hategekanijwe ko iyo munsi
so ku munsi wa gatanu tariki 29 hazoba ariho Miss Burundi USA
kuvuga munsi mukuru gutora umurundi kazi mwiza kurusha abandi
mwiza muri leta zunze ubumwe za America
ubona nanje nojamo
wojamo turakene umva abarundi bose kuri munsi bazuba bari he kwaje ni kintu kiduteri teka cyane cyane gose kubona baho yaragikoze gikorwa ku mwaka uheze no uyu mwaka ishyiramwe zose ziri mu diaspora zo standard to BDI baho tuvugane Union 257 babonye yuko byoba byoba byiza kugira twese dukorane hamwe kugira dukore icyo gikorwa cyo ko
guhuza barundi
no ku presenta uwo mwigeme akomeye muri leta zunze ubumwe za America
naje rumva nzogerageza ndabe ko bizokunda rumva ku munsi wa gatanu uwo munsi wa Miss Burundi America niho muzo mutora kwa gatandatu naho
mu gitondo Running 257 na nizindi shirahamwe twari baragize hazware program mu gitondo ya symposium
kuvuga inama n'inyigisho zizotangwa
inyigisho umva tuzoyiga n'ibibazo byerekeye abarundi baba muri diaspora nuko twoshobora gushira hamwe kugira duteze imbere aba jeune eka ama community wacu eka nuko twoshobora gufashanya kugira duteze imbere igihugu cyacu muri kazoza hanyuma kuri uwo munsi nyine mu kumugoroba tuzaba dufise itunama y'umupira w'amaguru nuko hazuba ama team umunani yavuye mu state atandukanye muri leta zitandukanye za America ho itimu ya mbere zotora igikombe cya independence y'u Burundi muri America hanyuma ku mugoroba tuzaba dufise umunsi mukuru uhuza amafamilie aba jeune ekana bose bavyeyi guhera ku bana bavyeyi n'abakuze dutambe tuvyine dukine ingoma nkuko nagende umutimbo nzofata imirisho umuti ngoma umba turirimbe indirimbo z'ikirundi turirimbe ururimbo rwacu kwikukira gushika buke
muzokesha rero
tuzokesha uwo munsi turirimba
Burundi bwa abajene ko muzokesha hama kwa Mungu nawe
kwa Mungu nuko tuzoba dufise akanya ko gusezerana umva duteguriye barbecue sinzi kuno
kotsinyama
nyama
barbecue no muri America bavyita barbecue ariko urumva musuku kotsa akanyama
ekana kazi ki nko kumukugoroba nka bazosigara umwanya muto tuzo you know tuzovyina kandi umva dusezerana
ndanye mwigina
bandanye twigina tuyaga ya dusezerana
mvyiza cyane murumva rero ko ari bikorwa bihambaye bizomara iminsi 3 umwe mugerageza kuja hamwe nk'abarundi ni igikorwa cyiza cyane reka rero murazi kino kiganiro ni kiganiro gihijambo abanywa nyibiradijwe rya America bari muri America mu Burundi mu Rwanda mu mahanga hose kugira ngo nabo nyene baterere bashikirize ibibazo n'ivyumviro kuri iminsi mwateguye tuje ku murongo wa telefone twakire Thierry uraho neza uduhamagaye uri hehe
Ego amaro neza uriyane ndi butumbura mu Burundi.
Ni byiza cyane. Ubu byumva gute ibi bintu abarundi bariko barategura kugira ngo baje hamwe bibuke igihugu cyabo.
Eko bwa mbere ho ntangure ndabaramutsa uriyane. Ndabashimire cyane kuberako jewe kubwiwanje byankoze ku mutima ndabona ko bwa bundi koko ari abarundi bagiye hanze mu gihugu mugabo bagamije by'ukuri guteza imbere akaranga k'igihugu haba mu mahanga hanyuma bakanagiteza imbere gushobora gufadikanya hagati yabo gabashize hamwe ingobo n'ibintu byiza byangiye byankoze ku mutima ndababwire yuko rero ndabashigikiye ndabateye intege ariko rero batubwiye ko ngo mu bintu bategekanye kuberako twari tumenyereye yane abarundi iyo bagiye kwiga Tangi bagiye mu bindi bitogwa mu mahanga usanga kenshi igihugu cyabo bacankura nuka tangi batibagira ubutakigaruka ariko abo harakana umugenzi ajije kuvuga vuze ngo ngo baduce bagaruka gufasha ama community yabo bisigura nibaze ko ari bihugu byabo bamutsemo rero ako kandi ndakumvise nagatiye ariko nagomba ndababaze mu bigaragara imigambi bafite igaragara ya hafi yo gushobora kugaruka mu Burundi bagashobora guteza imbere igihugu cyabo yo biriyo hanyuma ndagomba nongere ndababaze abarafitaniye imigenderanire n'abarundi bari ino kugira ngo bishobore kuborohera n'amashyira hamwe ari ino barafitaniye imigenderanire kugira bishobore kuborohera kumbure gushikira abanyagihugu bato batino hanyuma je yona nagomba nzozere ndabifuriza gutera imbere ariko kandi ndaba ngomba kubabaza kabazo kamwe ni biweje ubuzima babaye muri iyo bakabona n'ubyino mbega itandukaniro riri kubera benshi batubwira ko icyo gihugu cy'igihugu ndimo ama opportunite menshi amahirwe menshi babona hari itandukaniro rihari rya cyane murakoze cyane oya
murakoze cyane Thierry nawe reka tubandanye ku murongo twakire na Jean Claude amahoro neza
aho muraha neza
ego uri hehe
ambasaderi Ngoka Jean Claude guturuka mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda aho ni mu kagari ka Kerwa mu mudugudu wa Rema ya mbere
ndumvura twumva gatanu kuri gatanu duga ku ijambo mugenzi
ndabakurikira gatanu kuri gatanu ko ni ambasaderi wanyu hano mu burasirazuba bw'u Rwanda ka Ngoma mbanza kubashimira cyane muri sanga kimwe gutera intera urutekezo by'abanyarwanda n'isi yose muri rusange bakoresha ati rya Amerika yumwe hari ko ndabwira abatumwa mwatuzaniye banwanyi bacu mu Burundi iki yo kiganiro rwose mwatumwa bazanyemo ni kiza cyane ikintu nababwira nuko rwose bakongera imbaraga cyo igihugu cy'u Burundi n'igihugu kibamo nuko tari mwiza buri munsi ariko ikintu nababwira nk'ayo mashyiramwe bakoze imane n'imane nk'abo ambasaderi babo bari mu Burundi bari mu gihugu cy'Amerika uri kumva ko ari ibintu byiza cyane naba kuba kugira kwigisha ubumwe n'amahoro bakabasha kubigisha abavandimwe babo nabo mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane bibanda mu rubyiruko buri rubyiruko ruba rukizamuka n'ubikorwa bakeneye inama nziza noneho bakabasha kubazamura nabo bakabashyira hamwe bakamanuka bakajya mu gihugu cy'u Burundi nabo wenda numva ko baguma muri Amerika aho ngaho bari bakajya nabo bakabasha kwigisha yo rwose ubumwe bakumvisha amahoro kana nyine bigatwa baje nka twabanywa y'Burundi kakigana mwana gitoze ejo we ni nkaho agezwe ya Amerika mu ngo afimo afatiraga yo baba barahagaritse no kwije kibazo nacyo bagomba kukigarukaho bakareba impamvu ki wenda baba yishimye cyane kandi ari kumvikana nayo nabo bambazenda baba baraho mu Burundi ikintu babivugaho uko burya baba bafite uruhare mu gihugu cyabo bagomba gututambutsa ubutumwa nko baba bahagarariye muri Amerika urumva ko ari ikintu cyiza cyane kandi ikindi kintu nababwira ubu ni igihugu tubane imbibi kandi tunahahiranira kimwe na bimwe bakabasha kugorora amahoro muri ibi bihe barimo bya referendumu bikaba byiza cyane kugira ngo amatora azabanze kugenda neza bigisha ubumwe n'ubunyabupfura kandi n'amahoro amahoro icyo kintu cya mbere njye nkanjye nk'umunyarwanda bamukira rero rya Amerika n'ibitangazamakuru byinshi ku isi bambona Burundi ari igihugu kiba kirimo ibintu bitari byiza by'imvururu ukuntu muri leta yabo ariko nk'uko bamwatuzaniye nk'aba ambasaderi bo hejuru birafasha cyane birafasha cyane tubasha kubasaba bimwe bintu bimwe na bimwe nabo badukurikiranira ariko cyane cyane bitaye mu rwaruka rwaho bakabasha kurwinyirizamo ubumwe ubumwe ni iki rero ko kubateranyiriza hamwe bakabumvisha umurongo mwiza bagenderaho muzima w'amahoro aho kugira ngo bajye mu busenyi igihugu ahubwo bagajya mwubaka igihugu
yego cyane
ni ibintu byiza cyane bagomba gukora pe
urakoze cyane Jean Claude aho mu Rwanda
ikintu kiza cya mbere bwisabiye bati babareba bazi impamvu yagizwe irya Amerika yaba itakiri kumvikana mu bice na bimwe by'u Burundi ku FM
usaba yuko bobibaza nde bobibaza leta y'u Burundi bobibaza ijwi rya Amerika bobibaza nde
leta y'u Burundi kuko izi rya Amerika yo nta ruhare yagizemo aho leta y'u Burundi yafashe uruhare rwo gukura FM
n'urwego rujanye ku gutangaza amakuru
bw'itangazamakuru natwe n'abaturanyi bo mu Rwanda yari yaratubabaje cyane kuko abanywanyi b'Abarundi n'abanywanyi duhurira kuri radiyo ya Amerika tugatanga ibitekerezo bikurikije n'ukuntu twumva ikiganiro mwagikoze ubu twebwe hano mu Rwanda turabakurikira gatanu kuri gatanu umurongo turawukurikira niyo mpamvu tuba twahamagaye nka ambasaderi tukabasha kubaha amakuru avugwa hano mu cyumwe w'akarere ka Ngoma ibyose ni mu Rwanda ho bababwira uko amakuru yahameze abambasaderi ba radiyo ya Amerika
urakoze cyane Jean Claude ni umunywanyi w'ijwi rya Amerika twabumenyesha neza ko adakorera ijwi rya Amerika ariko akunda ijwi rya Amerika cyane gose akaba yita ambassadeur turagushimiye cyane Jean Claude turagushimiye kandi no kubona uri kuragerageza guhamagarira gerageza gutanga umuco kubijanye n'uko kuntu ijwi rya Amerika rikenewe cyane kumvikana mu Burundi. Turabandanye tugerageza gukemura ibibazo byo babihari kugira ngo abarundi nabo nyene bose aho bari hose bashobore kutwumva. Reka duha karyo abatumire babishure bishure Thierry na Jean-Claude duhereye kuri Dieudonné turi kumwe na muri studio. Thierry yabajije kubijanye na n'imigambi mwoba mufise itomoye muri kino gihe mwoba mukomera korera ko cyane cyane hari amashira hamwe mu Burundi mwoba muri komera korana kugira ngo neza na neza ntibibe ibintu byo mu majambo gusa ariko muri komera kora kugira ngo mufashe igihugu cyabibarutse.
Yeah, Thierry urakoze wagize neza ukibazo cyawe. Nko ku ruhande gushyira ngo tuvugane turafise igisata muri mu Gitega cyo dufasha cyane kandi dufishe na mission dufishe na mission imwe yo guteza imbere aba jeune
no kuvuga murakorera mu ntara ya Gitega.
Oya, turakora mu ntara ya Gitega hamwe tukadufise n'aba aba partners
amashirahamwe mukorana
nayo yashyira mu dukorana yitwa YBSP iri mu Bujumbura ifasha ugwaruka bwo mu barabara hagi Bujumbura kubaha injya kenshi no kubashira mu mashure nko ku mwaka uheze president wa tuvugane Amos Zerimana yaragize akanya ko gushika mu Burundi yakanaje narashike mu Burundi ndagenda ashika za Gitega turahura n'abanywanyi bacu eka ni Bujumbura turasangira injya n'abana b'i Bujumbura eka dukene nuko tworonka uburyo bwo gufasha abanywanyi bacu babanga muri Amerika kuronka uburyo bwo gutembera mu Burundi kugira babone igihugu eka bagiye n'intuzeye n'inyota zo kugira bashobore gufashanya n'abanywanyi bacu bari mu Burundi.
Ni ukuvuga mushaka guteza imbere icyo gikorwa mwatanguye Gitega n'i Bujumbura cyo gufasha abana bo mu ibarabara. Hari iyindi migambi mufise cyangwa muri ko murakorera ko muri iki gihe nk'uko kirebibajije andi ma proje uretse iyo muvuze yo gufasha abana bo mu ibarabara?
Ya nk'i proje nini two twakora ko mu kwezi kw'indwi tuzoba dufashe urugendo na group y'abajene dufatanye mu mugongo na Unit 57 yuko tuzogende dutembere kubona igihugu cyacu cy'u Burundi eka dushikiyo tuzogenda kuri kuma conference yari mu Burundi
muzogera na manama
kuma nama atuzoba kandi turi kuri diaspora week
indwi yahariwe diaspora abarundi baba mu mahanga nayo nyene muzoba muri muri
tuzoba turiho kugira tuyage duhuze ivyimviro yuko turaba ukuntu twoshobora gufasha
mu
iterambere ry'igihugu.
Kuko iyo ndwi cyane cyane kenshi iyo ndwi ya diaspora usanga amashirahamwe menshi nk'uko byagenze mu mwaka uheze barahuye baraganira ku kuntu bofasha guteza imbere igihugu. Tugiye ku murongo wa telefone Samuel ari muri Arizona, namwe kubwishirahamwe baho nk'uko kiri yabajije ama imigambi cyangwa ama projet mu bamufise mu Burundi muri kino gihe agaragara ni nk'aya.
Muri rusange icyo nubaza kubwishyura ni uko na twebwe nk'ishyirahamwe baho nabwira yuko twahinduye nuko gusize ibyo bya mbere kubera ko hari izina ryari Burundi Arizona kuko kari agace ka Arizona gusa ariko ubu tugeze mu masiteti agera kuri ibi ni ukuvuga twabanje kubanza gusasagara muri leta zunze ubumwe za Amerika kuko twasanze ko hari abarundi benshi bakunda ibyo dukora kandi bagomba kudushyigikiraho amasiteti atandukanye. Twakongera kubanza kubaka hano kugira ngo tuborohereze abagomba kuba banywanyi b'ishyirahamwe ryacu bagenzure kandi barikorere. Ubu rero amasiteti agera kuri indwi dufite abanywanyi b'indongozi bariko bariyumvanya kugira ngo tubandanye dukora. Aho rero icyo gihe nitwamara kwiyubaka ngaha tuzoca tugira urugendo rwo kugenda mu gihugu cyacu kugira ngo dukore. Icyo nababwira ni uko ubu hari amashyirahamwe atari make tumaze kuvugana nayo amashyirahamwe tubona ko dusangiye intumbero akorera mu Burundi amashyirahamwe agizwe cyane cyane n'abantu bakiye mu buzima bugoye abantu bahugutse abo bose bavugana nabo kandi amashyirahamwe yabo nk'ayo yose arize gushyira mu gishobora gukora ibikorwa by'iterambere. Rero nibaza yuko twebwe ntituracegwa cyane ariko nibaza ko umwaka dufite abarundi batari bake bazoba bari mu Burundi bazoba bariko baragira ngo kumbure ayo makontakti guhura n'abo bantu n'ayo mashyirahamwe atandukanye kugira ngo barabe ku by'ukuri ko hari ibintu biboneka ushobora gukorana nabo. Nicyo nishura bijanye n'ubuzima bwa misi yose ni ingene bumeze. Yabajije kandi ngo none ngo ubuzima ngo ino nubwo hariya butandukanye, icyo namubwira gusa ni uko ahantu hose ku isi n'ubuzima no gukora udakoze ntacyuvamo. Nuko umuntu mubwira yuko ubuzima bwose buroroshe kandi buragoye bivanye indi mwese yitwara. Rero mu Burundi n'aha turi ubuzima ni nka bumwe, keretse gusa yuko itandukaniro ni ingene dukora ubwo buzima n'ingene tuburoka. Rero wakaronka yo gakora utagafite nawe akakarondera kandi ntarindi bakareta, ahubwo arondera ingene mwese yikore twiwe. Nicyo mubwira.
Tubandanyije kuri mwebwe nyene ku kibazo cha Jean Claude cerekeye ukwigisha ubumwe amahoro cyane cyane muri kino gihe mu gihugu cy'u Burundi, mwiteguriye kujayo canke mwiteguriye kugira iyo misi mikuru y'ukwibuka igihugu, inyigisho kuri mwebwe zerekeye ubumwe n'amahoro murazishira imbere muri imisi mikuru mugiye gutegura, hari inyigisho zijanye n'izo nkuko Jean Claude yabivuze bisaba yuko byoba ikintu mushira imbere ku kwigisha ubumwe n'amahoro kugira ngo bitsimbatare mu Burundi naho muri
wakoze. Ne bata yuko Jean Claude kuri mu Rwanda nta mukurikiranye cyane kujya vuze. Twebwe rero ico dushira imbere bwa mbere n'ubumwe n'amahoro n'iterambere. Nushobora gutera imbere udafite amahoro, nushobora kugira amahoro udafite ubumwe ngo utere imbere. Nuko ubwa byose birakorana, byose birajana. Rero twebwe mu byo twigisha ubwa mbere nuko tubanza kumenya abo turi. Nubwo twashitse muri kino gihugu ntitwiyibagire, tugume twibuka abo turi. Nicyo gituma ibi byose tubikora. Aya mahiganwa yose ya Miss Burundi tugira ni kugira ngo ugwaruka tube dufite aba ambasaderi, nuko yavuze ko nawe ambasaderi dufite, dufite abandi ba ambasaderi natwe badufasha mu bikorwa byose tuvuga by'ubumwe by'amahoro n'ibindi. Yagarutse ku bibazo bitandukanye, ariko nababwira yuko turiko turagerageza kubwira Abarundi gukunda igihugu cyabo, kuko nawe nka konka nyine ngo ayo mahera uko byo bimeze kose tuguma turi Abarundi. Nicyo gituma turagira gukunda igihugu no kucyungabunga. Rero ibindi nabyo yavuze kujyanye n'inkunga igashyize kuri radio ya Rugawe, kuba mbega tw'opoliki ijwi ryacu niri, namubwira yuko turakurikirana cyane ibiba n'ibikogwa, ariko muri rusange ikintu cyose gifite igihe n'umwanya wacu. Nibaza rero yuko kuba kuri radio ijwi rya Amerika yoba yarugawe mu gice by'agateganyo, natwe n'ibintu kumbure nk'abantu tukunda kwivugira ko dusaba dusaba ibyiyumviro bitubabaza. Ariko ntitwovuga birebire, nibaza yuko Oriane ijwi rya Amerika n'ababijeje bariko barakora nibakenera kumbura intererano canke ibyiyumviro canke bacyo tushobora guterera kumbura tuzobikora. Ariko muri kanya ndizigiye neza yuko radio ijwi rya Amerika bonyine ubwabo bafise ingene bariko barakemura icyo kibazo ku ruhande rwabo.
Urakoze cyane, tuko turagerageza. Irakoze hano muri studio Diodone, hari icyo ufise wongera ko kuri ibyo bibazo by'abanywanyi n'ibyo mushinga nahe Samuel Ndayiragije ashikirije?
Nko kubwishyiramwe tuvugane, turi ishyiramwe ry'ugwaruka, turakunda cyane kwigisha urundi gwaruka no gufatana mu mugongo yuko dushora gukura tumenya histoire y'u Burundi. Kandi tugakuza imigenderanire hagati y'ugwaruka rwo mu Burundi no muri Amerika, kuko tuzi yuko ugwaruka rukasoza ku gihugu cyacu.
Ni byiza cyane. Reka duha karyo abandi ku murongo wa telefone. Innocent, turi kumwe. Innocent, uraho? Allo Innocent? Innocent, uratwumva?
Yego.
Nduga ku ijambo.
Yego cyane. Nawe bene wacu bari muri Amerika, yuko bazogira iminsi mikuru y'amashyirahamwe indwi. Rero ayo mashyirahamwe indwi yoyo akora iki? None abo bazogira iyo minsi mikuru n'abahuje shaka bafite ubwenegihugu bwo muri Amerika, natwe turagerewe cyane yuko bazifatanya bakagira nk'iminsi mikuru muri Amerika nk'abandi. Tukaba tubakeje natwe nk'uko turi Abarundi bakabibuka Abarundi bene wacu, hama bajye batore iminsi irindwi neza mu mutekano ntagere. Tukaba tubashimiye yuko natwe turabibuka twama twumbeza ijwi rya Amerika nk'uko ari Abarundi bene wacu.
Urakoze cyane Innocent. Tubandanye ku murongo, twakire abandi, twakire Cedric. Cedric, amahoro neza? Ego, tuzijwi, tukumve neza, duga ku ijambo.
Ego, nagize mwiriwe cyangwa yambo bipana naho muri.
Ego.
ego ndamukije kandi umutumirwa ari muri kije bo bose bari ngaho nibaza ko bose bari muri America
ego
internet yirango igatonya ndabafatiye ndariko nagiragije kumba ko naho bari muri bari hiyo agakima kaguma gakubita igihe gusa na potiro cyiza ego ntagomba rero kubasaba ko bo nubwo ko bagize imana bagashikanye iyo ko nibaza ko bafise nta cyo bita nubwo nka connaissance cyane kumenyana n'abandi bantu ngaho muri America ko genda nagomba gucanda basaba ko bo kwibuka urugwaruka basize ino i Burundi barutagira akazi cyane bari mu buzima butameze neza bakabaronderera nkavuga bakabaronderera nki nk'ukumenyana bakaba no kumenyana n'abantu biyo bamusaba bafashiriza nko mu mashyirahamwe bakafasha urwaruka rw'ino rukitunganiza amashyirahamwe hama bakarusabira icyo bita sponsor
kugerageza gufasha urwaruka kwiyungunganya
ego kugerageza gufashanya ko hiyo ego akazi karaboneka kandi naho akazi kaboneka ubwo barakora ariko agafaranga karaboneka ubuzima usanga byisununiye gusumbya ino twebwe muri Afrika ndavuga rero bakiye bajya hamwe ko numvise abarundi benshi bashobora ariko bazoba ko barancunganya n'ibintu byo kuzogira iminsi mikuru bazoronka icyo bita opportunity bahure bayage ari benshi hama ni nagomba kusenda mutaka icyo cyumviro na kimwe bazoyaga batogishyira inyuma ego
urakoze cyane Cedric tunakaryo mushinga nae Samuel no mushinga nae Dieudonné turi kumwe hano inosa yabajije cheke ikijanye nayo mashirahamwe muri kumwe bo barabarundi b'abanyamerika bo barahunze na amashirahamwe agize n'abarundi bameze bate yabaje kandi ati ayo mashirahamwe akora iki neza na neza utubwira mu ncamake rimwe rimwe ico rishimika ko rishirahamwe rimwe rimwe rishimika kuki
nk'uko ruhande rwa tuvugane icya mbere nuko yomenye ko twege turi abarundi nicyo gituma dukumu duhimbaza kwikukira kw'igihugu cyacu cy'u Burundi ariko benshi ni munzi bahunze baciye za Tanzania abandi mu bindi bihugu ariko nk'abajena b'abamambure batuvugane benshi n'abavukiye muri diaspora bagakuriya muri diaspora so mu kanya turonse umwanya wo guhimbaza umunsi mukuru w'igihugu cyacu biratwibutsa yuko turi abarundi nuko dukomoka mu Burundi nuko
n'abavyeyi banyu n'imiryango kubijanye na n'amashirahamwe akora iki amwamwe tuguvugane watugiye ko muri aba jeune hanini hama mukawungira mukaba mufise imigwi y'abavuza ingoma abavyinyi b'indirimbo z'ikirundi nka tuvuge na Samuel aratubwira ico bashimika ko cyane cyane muri Baho Reunion 257 na BDI zozo zikora zite zishimika kuki
Reunion 257 nk'uko ari dukorana cyane na tuvugane Reunion 257 yatanguye n'ingingo zo guhuza abagenzi b'abarundi ariko bateba bakura nuko bakeneye guhuza abarundi bose muri Amerika kuri uwo munsi mukuru wo kwikukira ku Burundi
nuko ryavutse birumvikana hama namwe bwe mushinga na Samuel ndayiragije ishyirahamwe rya Baho muri Arizona mushimika ko kicane cyane ku byo inosa yifuje kumenya
muri rusange twe dushimikira gushyira hamwe abarundi no kubafasha mu buzima bwa minsi yose kugira ngo bamenye ubuzima bw'ibihugu tuba turimwo hama no kwitaho cyane ibibazo baba bafite ahatubuze nk'ibibazo by'imbano ibibazo ku mburezi ingero ibibazo bishimikiye ku buzi no kuvuga ubuzima bwa minsi yose nibyo twibanda ko cyane na cyane cyane turibanda ku buzima bw'abarundi baba bari mu bihugu kugira ngo ntagire umurundi agwa mu ibarabara cyane agira ibibazo ibintu bivuye kutamenya n'igisho nk'izo nzigutanga no kugira ngo bige bamenye ingene abandi abanyamerika babayeho no kuvuga kugira ngo ku by'ukuri barahura ubumenyi imico imwe imwe twazananye kumbure imico atacimaze
tuyisezerere kugira ngo dufate imico myiza iyo mico nayo n'ingijya mico sanga ifatiye ku buryo gito kujya na buriya rero niko dukora ubu rero twebwe ntituri muri Arizona gusa nkuko nabivuze ubu turi ko tugerageza ibyo byinjiro twatangije uko ishyamba ryatanguye 2008 madigihe ariko na ni ukuvuga intambamyi zabaye ni nyinshi baragiye barabona aho bigeze urumva ishyirahamwe rafise ishobora kwita experience bijyanye n'ibyo abarundi bakeneye ubu rero tugeze no muri Canada nababwira yuko umwaka uhera twadusaba abantu babuje bavuye muri Canada ku buryo rero ubu dufite n'abanywanyi muri Canada kuko ubu turi ko turubaka ikintu nibaza ko kizoba ari ikintu gikomeye cyane twamara kugishika ko twaba dufite abarundi benshi mu ntara zitandukanye twumva ibintu kumwe tuzajya rero tujabuke dutware bwa bumenyi n'ubuhinga tuzaba twararonze kugira ngo twere kubaka igihugu
ku bijyanye kandi Cedric turamushimiye cyane kubona ari kuri internet mu Burundi ariko aragerageza kutwumva ku bijyanye no kugerageza gufasha ugwaruka kuronka ubuzi yavuze Cedric cyane cyane kuco mwokora kugira ngo mufashe ugwaruka ruri mu Burundi rukenye ubuzi rwifuza ubuzinge ne mwobafasha guhura cyangwa guhuza n'amashirahamwe yino canke mu Burundi kubafasha kwiyungunganya ico coco mucyumvira kwiki hari ico mwaba muri kumura gerageza kugikora ko
ego ico niyo ntumbero dufise ariko ku by'ukuri urazi uko umuntu atanga ica fiste nta muntu atanga ica dafise navuze ko turi ko turitunganya neza kugira ngo tugire ingufu no gushoboka kwenye kugira ngo nico gihe cyagera tugende dufise ibintu byose bitunganye hano ushimira nk'amashyira hamwe mwami ntatuvugane bari mu Burundi mu mwaka uheze reunion baramaze kugenda bakavuga n'abandi Barundi natwe nabi babwiye yuko turi ko turagirana imibonano cyangwa tugana n'amashyira atandukanye kugira ngo turabe imigambi ishoboka yo gutanga ubuzima nk'uko serivisi yabivuze ibyo dushobora gufasha ku by'ukuri ku bantu bari mu buzima bugoye cyangwa ingene dushobora gufasha ugwaruka mu ibarabara ariko ibyo byose kugira bishobore nuko twebwe nyine ubwacu tubanza kwitunganya navuze rero uye turi ko turitunganya amaseti tumaze kugeramwo turi ko turiyubaka ku buryo baho izoba au niveau national hanyuma ikagira abarepresenta no kuvuga indongozi mu ntara kugira ngo ari igikorwa gisaba uburyo bwinshi canke intererano kanaka zegeranywe byoroshye buri state ama tuzishyira hamwe tuzirungike niyo ntumbero yacu dufise
mwishyira hamwe tuvugane hari ico mwaba muri kumuri yumvira gukora canke ico mwaba muri kumara kora haba igitega canke ibujumbura aho mwamaze kuronka ishyira hamwe muri kumara gerageza gukorana kugira mufashe ugwaruka kuronka akazi no kwiyungunganya kumburisi no kuronka akazi ariko kumenya kwiga kwiyungunganya
ya nkuko tuvugane isanzwe ko ikora muri mu gitega ukaba dukorana n'abanugwaruka ruri gitega ni bujumbura nuko dutanga uburyo bw'imfashanyo tukongera tukaraba uburyo dushobora gufasha ugwaruka rw'u Burundi kugira bashobore kuronka uburyo bwo kuza kwiga ino muri Amerika kuko twege igikuru cyacu ni kwiyongera ubumenyi ya kugira bamaze kuronka iyo chance yo gushika muri Amerika bakiga bashobora kuronka ubwo buzi bakeneye
no kuvuga ko mugerageza nk'uko yari yabisavye guhuba connecta kubahuza n'amashirahamwe yo ngaha anye kugira ngo bashobore kuronka amashuri
ya niyo process ya e process yo kugira ama application yo kugira
kwiyandikisha
turashobora turabifashanya ugakuga hariya eka nabandi barundi bose n'abarundi bo muri diaspora cyangwa n'abarundi baba muri Kentucky nuko ababyeyi benshi b'abarundi batazi intuzeye
ibijanye no kwiyandikisha
ibijanye na system yo nga muri America so ishyiramo yatuvugane nkuko dukorana n'ugwaruka turafise na programu kila mwaka dufasha ugwaruka go muri Kentucky kumenya ati nkeneye scholarship nkeneye kugenda ku ishure naka nshobora gukora iki cyangwa nkeneye akazi muri America nshobora kubikora gute cyangwa tukabafasha nuko bashobora gukora i LinkedIn account kugira bakore
kwiyandikisha ku mbuga ngurukana bumenyi urumva murabifasha n'ugwaruka go mu Burundi
go muri America reka nugaruka go mu Burundi dufatanye mu mugongo
ni biza cyane kuko uho aho isigeze ubu byose bikoregwa ku mbuga ngurukana bumenyi ni biza ko nabana ugaruka go mu Burundi nago nyene rushaka gufashwa muri ubwo buryo murakoze cyane ndafikeka dufise wundi ku murongo rurahinda turi kumwe ku murongo Alo, ndakeka no ba ntavuze izina ryawe neza. Turi kumwe ku murongo ni Ruruhinda. Ruruhinda, alo, turi kumwe. Ndakeka byamugoye ku murongo. Reka twakire
Olivier. Alo, alo,
alo. Alo, okay. Ruruhinda, ni iryo zina ryawe?
Niro Ruruhinda ndi Kigali mu Rwanda.
Mhm.
Ndere na mbe nabanza nkarashimira iryo shirahamwe cy'urwo rubyiruko.
Mhm.
Kuko buriya urubyiruko iyo rwishyize hamwe nta kintu cyarunanira.
Mhm.
Kandi buriya kwihuza k'urubyiruko biteza n'imbere igihugu cyarwo higirwamo byinshi.
Mhm.
Haba nabwira abarundi bakitabira ibyo bikorwa uko biteganyijwe. Kuko bizaba byarira iterambere ry'igihugu cyabo. Nge nta kindi nakoretse gushimira iryo shyirahamwe, nkashimira n'abakunzi bose b'ijwi rya Amerika. Murakoze. Niriho Rwenda ndi Kigali mu Rwanda.
Urakoze cyane rwose. Reka twakire na Olivier. Olivier, amahoro neza. Olivier, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Amahoro, amahoro.
Amahoro neza.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Anje nagiye cyo mvuze ahanini ni nko gutera intege ku cyumviro cyiza numva cyo guhoza urwaruka.
Mhm. Urwaruka n'abarundi bose n'abagenzi b'abarundi muri Amerika.
Yego, na cyane cyane ibyo bintu byo gukorana n'urwaruka ruba ruri hariya byaro byo gukarisha ubwenge hano.
Mhm.
Numva ko ari ikintu cy'ingenzi kandi cyo gushima nk'urwaruka.
Ni byiza cyane. Urakoze cyane Olivier. Dieudonné kuri cyo nyine Olivier avuze cerekeye kujana ugwaruka rw'abarundi baba muri Amerika mu Burundi muri ko murategura. Murakeka canke mubona muri nkabangahe mumaze kwiyemeza kuzoja mu Burundi mu kwezi kuza.
Nk'ukuri group dufise kuri Facebook ararenga abantu bashika 180 uko. Asifati bose bazogenda cyane bose bafise ubushobozi bwo gushikaho. Ako nko kubganje nko kuri ku ruhande rwa tuvugane turafise abantu barenga batanu tuzojana mu kwezi kwindwi bazoshika mu Burundi.
Benshi muri mwebwe nabamaze kuja mu Burundi canke nabazoba bagiye mu Burundi kunchuro ya mbere turazi yuko hari abarundi babaye mu nkambi bavukiye mu nkambi muri Tanzania muri Kongo mu Rwanda n'ahandi batarigira baje mu Burundi. Mubona bizoba bimeze gute muzo temberana muri kumwe muzo muri mu miryango bizoba bimeze gute?
Akubwanje ndabishima cyane uko kwera benshi nzi azoba inshuro ya mbere bashika mu Burundi nkuko mu kwezi kwindwi guheze mwaka wa 17 yari inshuro ya mbere yanje shika mu Burundi nkuko sinavukiye mu Burundi. Yari ubwa mbere mbona igihugu cyo nakunze imyaka yose.
Wari wavukiye he?
Sina navukiye i Kongo. Navukiye nkurira mu mba muri Tanzania. Cyatwimuka muri Amerika ni ariho nakuri.
Rero ni mwaje mu Burundi benshi muzobabaza bari ubwa mbere wibaza ko bizoba bimeze gute?
Bizoba biryoshye cyane nuko no kuri airport ufise abantu bazotwakira kugira babakire neza niteka. Kandi tuba tuko turatembera turi kumwe twese muri group tufate na tu igihugu tubereke kuva za Bujumbura gushya za Gitega. Tugende za za Nyanza hose tubereke igihugu pana gushika gusi Bujumbura. Bati wabonye Burundi yadukinye babona Burundi bwose.
None ko murunzi wa muri abana ugaruka gitegira kinini n'icu gwaruka mu makuru kenshi usanga havugwa umutekano muke havugwa ibintu byinshi ku gihugu cy'u Burundi. Ivyo muvyumvira gute? Ntaba mwe bamufise amakenga y'umutekano wanyu ko nkuko muvuze muzoba muri mu ntara zose mugiye gutembera igihugu cy'u Burundi amakuru mwumva hijya no hino yerekeye umutekano muke ntabatera amakenga?
Akubwanje n'amakenga mfiste kuko kumwaka uheze ngoma ngene mu Burundi naragwiwe byinshi kwerao ntinya kugenda ariko maze kwashika ndahibonera ndatembera mu ijoro kuva za Bujumbura nduga nduga Gitega tugenda Ngozi. Je kweri nabonye yuko Burundi arantu heza arahantu abantu bakunda abandi kandi bakunda abarundi bava hanze baziye kubona igihugu cyabo. Nuko ndabiteze iteka abandi barundi bakine kugenda mu Burundi bakwiye kugenda kwibonera bene nyene bakabona ukuntu Burundi bumeze n'ivyerekeye security
umutekano
n'ikintu kenshi ubandanye ubumviza kubandi uti utiboneye wowe nyene ku maso sikintu ushoboye kweri gufata decision kufatira kasinsike mu gihugu cy'amavuko cyangwa igihugu cy'abasukuru bacu.
Namwe mushinga na Samuel ndayiragije kuri ico nyine cerekeye uko kuntu sinzi ko wewe uri mu bazogenda muri uwo mugwe w'abarundi bazoja mu Burundi ari benshi ku nshuro ya mbere cyangwa ya kabiri, ayo makenga y'umutekano avugwa cyane hirya no hino mu ntara zitandukanye z'igihugu ntayo mufise, mu byumva gute, mu bibona gute?
Yego, urakoze cyane. Jeneza yuko abazogenda bo baragenda barundi n'ubwo bari mu Burundi bariyo, abahunze barahunze, abari mu Burundi baracariyo. No kuvuga rero kenshi umutekano uba ku muntu ubwa mbere, kuko icyo nshomba kuvuga kuko turemeza neza yuko hashobora ko hari ibitagenda ingora nziga na ziriya, ariko kenshi na kenshi hari umutekano umuntu wenyine ubwiwe yigirira canke impuhu agira bivanye na kahise kiwe canke ivy'abarimu mico gihe. Rero nibaza yuko abazogenda na cane cane abazobavuye muri bino bihugu bazabagiye muriyo, nababwira yuko natwe turi mu bantu kumbure twatumiwe kugira ngo twitabe iyo nama izomara indwi yose, inama yahariwe abarundi baba hanze, yahariwe abarundi baba hanze. Rero nibaza yuko muri rusange sinavuga ngo je nzogenda, ariko icyo nzi ni uko dushobora kuronka abo dutuma, ntagiye tukaronka abo dutuma cyangwa nkazogenda, ariko sinafata ingingo. Ariko icyo nzi ni uko abantu bazoba bagiye bafise kumbure ikibajanye bagiye muri iyo ntumbero ndizigira neza ku mutekano wabo, aricyo kintu kiri gikomeye, kandi baza neza nabo batumye ibyo bintu yuko umutekano wabo wateza kuwukingira. Rero nabo bafata amakenga afise yuko bazogira ikibazo, kuko babona ariko bazogira ikibazo ntiho batumira ibyo biro byo fabera muri bihugu byacu, ariko nibaza ibintu badukera mu gihugu no ku mutekano babona yuko ukwiye n'izo nama zikazoba neza. Nicyo novuga ku bijyanye n'umutekano, ku by'ukuri sinovuga birebire, sinimperutse mu Burundi, ariko ibivugwa turabyumva. Ariko nk'uko Dedonia yabivuze, inkuru mbarirano kenshi dutwa niyo biboneye. Ni byiza rero ko abantu ubwo bagenda ku bwinshi bakagenda ari benshi cyane kugira ngo bagaruke batubwira bati twabisanzwe ko twabisanzwe nk'uko Dedonia yarabivuga. Niyo je nicyo mbona novuga ku cyo kibazo.
Dedonia kuri ico nyene cerekeye umutekano cyangwa cerekeye ku muzoja mu Burundi, hari inama cyangwa hari ukwifuza kubonana n'abategetsi b'igihugu, hari ijambo mu wamufise mu bashikiriza bobo mwoyaga iki mugize akaryo kuguhura nabo?
Ya nk'ibyerekeye abategetsi b'igihugu ni gikuru cyane kugira aba diaspora babane akanya ko kuyaga na bene, uko dufise ivyimviro bishobora gufasha igihugu muri mu buryo bwo gutera imbere. Ko twabonye diaspora irafise uburyo bwinshi bushobora gufasha igihugu cyacu cy'u Burundi. So nka programa imwe zoba muri July mu kwezi kwindwi ayitwa Burundian Leadership and Investment Summit, ariyo naronse iteka yo kwashika, yari the first annual.
Ni ukuvuga iyo nama yerekeye abagwiza tunga bahura canke abiyumvira kugerageza gufasha ibihugu gutera imbere bazohura, yarabaye mu mwaka uheze n'uyu mwaka iriteguye kuba.
Ya iriteguye kuba kandi ikaba ishinzwe na API,
ishyirahamwe rijejwe gufasha abagwiza tunga mu gihugu.
Mu gihugu, yego. So ako tuzofata kanya nk'ako kugira tuyage tuvuge n'ibyiyumviro byacu nk'abantu bava muri diaspora, ko tubona uburyo dushobora gufatisha igihugu n'uburyo abakuru b'igihugu abategetsi bo mu gihugu bashobora gukorana natwe muri ubwo muri iyo process yo guteza imbere igihugu cyacu.
Ni byiza cyane. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi amasaha y'Ibujumbura no Kigali mu Burundi saa kumi gushika saa kumi n'imwe. Muri studio Washington DC rero turi kumwe na Dieudonné Irakoze, icegera c'umuyobozi wa tuvugane n'ishirahamwe ryatunganijwe n'ugwaruka rw'abarundi baba muri Louisville Kentucky, igisagara cha Kentucky, mu ntumbero yo gufatana mu mugongo mu bikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere u Burundi. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Samuel Ndayiragije, umukuru w'ishyirahamwe Baho rihurikiyemo abarundi baba muri leta ya Arizona n'ahandi mu burengero bwa Amerika. Tuko turaganira kubijanye n'ihuriro rihambaye hano muri Amerika rigiye kuba mu kwezi kuza, ryateguwe n'amashyirahamwe arenga 5-6 menshi abandanye yiyongera ko kugira ngo ahuze abarundi mu ntumbero y'ukugerageza gukundisha igihugu, kwigisha inyigisho zijanye n'akahise k'igihugu, igihugu cy'u Burundi, cyane cyane kugwaruka rw'abarundi bavukiye muri Amerika, bakuriye muri Amerika n'ahandi, kugira ngo babandanye bamenya ibijanye n'igihugu cyabo. Rero ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu gushika itariki 1 z'ukwezi kw'indwi, ikiringo cy'iminsi 3 abarundi baba muri Amerika abazoba bahuye bagerageza kwibuka umunsi wo kwikukira ku Burundi, cyane cyane ariko hariho n'ibindi byinshi bateguye umunsi: gukina umupira w'amaguru, kugutamba, kuvuza ingoma. Rero turiko turaganira n'abayobozi babiri bayo mashyirahamwe kugira ngo batubwire bijanye n'uwo munsi iminsi bateguye. Hari kindi wagerageza kutubwira Radio Donne cerekeye umunsi wa Reunion 257 mwiteguriye kuzogira mu kwezi kuza?
Nuko nkaba nkishiramo rya tuvugane muri Kentucky bidutera iteka cyane uko tuzowakira abarundi benshi bava muri diaspora. Turumva n'abarundi bazova muri za Canada, harundi umwe yatwandikiye ava mu za Australia, bazoba bashikiye ngaho. Umva bidutera iteka cyane kubona yuko abarundi bose bazokwitaba iyo nama n'umwanya w'ukwikukira kw'igihugu cyacu, kugira twibukanye kiwacu, twibukanye Burundi, dutambe tuvyine eka tuyage n'ukuntu dushobora gufasha igihugu cyacu muri kazoza.
Nkawe Gadiye Done, kuvuza ingoma byakujemwe gute? Uri hano muri Amerika, bavuze ko wavukiye muri Congo, ukurira muri Tanzania, ku nshuro ya mbere wagiye mu Burundi hari mu mwaka uheze, kuvuza ingoma byakujemwe gute?
Nuko nk'abavyeyi bacu n'abandi bari baturongoye muri Kentucky babonye imico yacu y'u Burundi bwarwo uburyo bwo gufasha abana b'abarundi bavukiye ngaha n'abakuriye ngaha kugira bibuke u Burundi kandi babandanye no kwibuka ururimi rwacu rw'u Burundi. Icyo nico gituma nanje nabonye kuba umutimbo bafite ingoma kuburyo turarimba indimbo z'ikirundi bikamfasha kandi
bari batangiye kwibagira ikirundi, none ko numva urashaka mu cyongereza, igifaransa
cyane gose byaramfashije cyane. Ahubwo no kuronka uburyo bwo kugera mu Burundi byaramfashije cyane kugira ikirundi cyanje kigaruke.
Nawe Samuel, tugerageje gusozera kino kiganiro turimo, tubisigaje iminota mike cyane. Ikindi wowe ufise ushikiriza impanuro canke kubijanye n'ibirori mwimirije kuja gutegura no guhimbaza muri Kentucky, cyo bari kiye?
Kwa chani kile nongi ya wanuja kwa kumbri kwa chani wali hande higi ugu chumroni niko bato takaranga ikirundi wa mura chigisha kwa yuge waho tuwasishuli ya wana kurigisha awana ikirundi kukibuga na kuchandika hanyuma ikindi nacho kujia ni hindi mbrotiko tuwakora hindi mbrotiko wanda kwa mga hamgara warundi vose wali mori leta mungu za Amerika, Canada kuita vila vino vilo na chane chanda visu yemu awana vitu kwa ari nchabgeni abantu bitwa yuko baheje amashuri muri bino byugu bakaca bagenda bakanyegera nibanyeguruke baje dukore nk'abarundi dukorera igihugu dutegure kazoza kugwaruka. Kuko abantu benshi kiba bazi nuko usanga ibirori bitabwiye birikabigwa n'abantu benshi ugwaruka n'abandi benshi, ariko abantu bitwa yuko bashinga bakiga bakagera kure ntitukunda kubabona mu birori nk'ibi. Twabinginze rero nabo banyeguruke ama diplome baronse baze tuyakoreshe turabe yuko hari byo twimariye n'ibyo twomarira igihugu cyacu. Kindi nacyo kubigeme bariko bariyandikisha mu bijanye na Miss Burundi yose 2018 bazo bari higanwa warigira kabiri, rero turakeneye ubundi mwigeme mwiza w'akaranga w'ubwenge azoshobora guserukira twebwe twese abarundi turi muri Amerika mu bisata bitandukanye. Rero nibaza yuko abigeme bwo kwiyandikisha ari benshi kandi
imyaka mukeneye ni ingahe kugira numve ko nonje no kwinjiraho?
Wari wabivuze kare, ariko sinzi ko amategeko azohava kure kurira ubugingo rwose
nakundi mukeneye abajone bacana
abashobora imyaka 33
gatatu ukeneye abantu kuva ku myaka 18 kuduga ariko abose abo bakivuga kuri ko ari mu iryo higanwa amime nimese abumva ari mise Burundi tukeneye abo bantu babaje babayabaga mugabo bakerebutse bacyubwenge na bote popere ubwiza turabura ariko ico dushira imbere cyane ariko turaba ico bazomara no kuvuga ubwenge abasho no kuvuga ico bazomara ubundi gwaruka ikene naco kuri independence kubijanye no kwibuka umwaka uzobwira kanga aho Burundi bwikukiye nibiro duhamagara abarundi bose kubyitaba
urakoze cyane akanye katubanye gato Samuel akanye katubanye gato cyane reka ndabashimire cyane Samuel ndayiragije Samuel ndayiragije mwishira hamwe baho na Dieudonné Irankunda irakoze Dieudonné irakoze murantunga Dieudonné irakoze mwishira hamwe tuvugane ndabashimiye cyane gose ko ramwitavye buno butumire mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka mugire umunsi mwiza murakoze.
Turashimiye mugenzi wacu Oriane itanga ishaka.